iyi muva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanye gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri studio 5 muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Kaze mwese.
Uno munsi leta iri yubahiriza agateka kazi na muntu muri byose. Mukuru w'igihugu ntasiba kubivuga. Abari muri leta ntibasiba kubivuga. Uno munsi yabo bavuga nababuza icyo bavuga mugabo bakavuga bakatwagiriza ivyo bicanye bindi.
Uyo ni Gaston Sindimwo icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku vyatangajwe mu cegeranyo c'abahinga ba ONU bagiriza ubutegetsi bw'u Burundi ivyaha byinshi harimo ubwicanyi ndengera butungane n'ivyinyuruzwa ry'abantu. Iyo nkuru hamwe niyerekeye inama ya ONU ya 39 iri ijejwe gatega ka muntu iri kibera i Geneva mu Busuwisi turayigaruka ko. Kaze mwese. Duhere mu Rwanda muvugizi w'ubushikiriza manza mu Rwanda Modeste Mbabazi aremeza ko CSP Gashagaza Hubert yaraherutse gusezererwa muri polisi y'igihugu yitavye imana yishwe umurambo wiwe wasanzwe mu modoka mu murenge wa Ndera yapfuye. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi arabidushikiriza.
Mu masaha ine za mu gitondo nibwo abaturage bamwe bari bamaze kugera mu murima mu murenge wa Ndera mu karere ka Kicukiro, nyamara ibiganiro byabo ntibyari ku bihe by'izuba cyangwa imvura cyangwa se imyaka yabo, ahubwo kuri benshi bahurizaga ku rupfu rwahoze ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Iberi Gashagaza mu ntara y'Amajyepfo. Kandi Habineza Ruizi n'umwe mu bagize ubuyobozi bw'umudugudu wa Runyonza kagari ka Kibengo murenge wa Ndera ari mu bageze aho abaturage basanze nyakwigendera yaguye. Nasanze uwo Habineza ahinga maze ambwira ko ari mu bageze aho umurambo wa Gashagaza waruri. Asobanura ko uretse abashinzwe umutekano yahasanze ubundi ari mu baturage batabaye vuba.
Twarasanze inzego za polisi zahageze, icyo nakoze narungutse ndareba ariko asanga uwo muntu kuko yubitse umutwe kuri vora. Nyuma icyo nabasha kubona nabonye kariya kameze nk'iriya kabure ya cagi ariyo imuri mu ijosi. Bamara kandi nk'abantu bashobora bari mu modoka mo imbere bakamubona kabamunigiye. Ikintu cyakizambagatanyije ni intuza n'ibiyama kotomoni n'ibindi bimeze nk'ibyangombwa by'amakarita bya biri mu modoka. Urebye nagaragaza imodoka kandi ubone ko nababikoze mu bintu bitonzemo kuko urabonana iyo waza kumufata wenda twaye imodoka akari wenda bamukwakunda abantu baza bakora reba bakamuhoramisha bigaragara yuko hari kuza amapine ya agenda busha hejo no hino ariko uko amapine yakaje tudrua naho ngaho nago bigizaye ibyo ko zigizake.
Habineza yemeza ko ibyo yabonye asanganya kugendera aticiwe aho basanze umurambo we, ahubwo akeka ko abagizi ba nabi bamaze kumwica bakaza kuhamujugunya. Yunzemo kandi ko atari ubwa mbere muri ako gace gasa nk'akadatuwe cyane bahasanga imirambo y'abantu.
Ibishobora kuba ahubwo byabereye nk'ahandi bakubera ko ngaho ahantu hibitse cyangwa hagize hije hatatu y'abantu bakaza bakaba babiparika aho ngaho bakamusiga aho ngaho babikoreye uko ubibonye hafi aho ubona indi mirwano yahabaye. Bareba rero bagasanga nta rusaku rw'isasu ryabaye na
nta n'igisebe we wamubonye amaso ku maso nta n'igisebe yari
aho narebye njyewe ariko kurebesha amaso ndabikomeye hirize kigaragara byabaye bishobora byabereye ahandi tugatwerera. Si ubwa mbere ari n'ubundi aho ngaho hari kubera ko bibitse n'abaturage bahatuye bigize kuzana umuntu w'umumotari ageze ari kuri aho ngaho hafi aho byaberedeje ibyo twasanze umuntu yahaguye bamuteye icyumano
ako gashyamba. Mbese bakunze kubatwerera ibintu nk'ibyo,
bakunze kubatwerera ibintu bito kuko aho mbere hahoze n'irimbi bakaza ubona batwira abantu ugasanga saa bine aha ngaha bahaguye n'abahandi bakazana iyo mirambo.
Ibivugwa n'abaturage ntabwo bitandukanye cyane n'ibyemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Modeste Mbabazi aganira n'Ijwi rya Amerika. Babazi yavuze ko amakuru y'ibanze agaragaza ko bishoboka ko Gashagaza yishwe n'abagizi ba nabi. Uyu muyobozi avuga ko umuntu wamubonye bwa mbere ari umumotari ubwo byari hafi saa 11 za mu gitondo hakurikijwe amakuru uwo mumotari yatanze. abayobozi b'inzego zishinzwe umutekano basobanuye ko uyu motari babwiye ko yabonye imodoka yamenetse kirahuri cyo ku ruhande rwa shoferi irimo umuntu wapfuye. Ibyo uyu motari yabwiye abashinzwe umutekano ni nabyo abaturage baje kwemeza, babibwira Ijwi rya Amerika ko mu ijosi rya nyakwigendera hari imigozi isa naho yanigishijwe. Abaturage bemeza ko iyi migozi isa n'iya mudasobwa cyangwa iya telefoni. Uvugizi w'ubushinjacyaha Mbabazi Modeste avuga ko kugeza ubu umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya Kacyiru aho usuzumwa n'abaganga.
Kugeza isaha nta kiramenyekana.
Hai kiragerwaho bwa murango wa muganga cyamusuzumwe.
Kwa muganga se ntacyo baragaragaza wenda ngo bavuge bati yishwe nizwe yishwe yatewe icyuma nta na kimwe.
Twabasabye ibishoboka byose ubwo nabo niba birangiza baratugikije.
Hari mu byango hari cyo yababwiye se wenda ko abantu bari bafite nk'ikibazo wenda ngo umuntu ahera wavuga ati byaba ari ibi.
Ubundi ari niyo makuru y'ibanze tugomba gushakisha ariko kugeza nta
nubwo umurambo wa Gashagaza watoraguwe mu murenge wa Ndera, ubundi yarasanzwe atuye mu kagari ka Rukiri ya mbere mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Abari abaturanyi be bemeza ko batari bazi umwanzi wa Gashagaza, bahamya ko yari umuntu usanzwe yitonda, akunda gusenga kandi avuga make. Gashagaza yakoze imirimo myinshi mbere yo gusezererwa mu gipolisi, yabaye umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo ndetse yanakoze no mu ishami ry'ubugenzacyaha bwa polisi CID. Ubu yari mu kiruhuko cy'izabukuru aho yakoreraga inkeragutabara mu karere ka Rulindo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Kuva kuri uyu wa mbere gushika kuwa 27 z'uku kwezi kw'icenda i Geneva mu Busuwisi, hariko habera inama ya 39 y'inama nkuru ya ONU ijejwe agateka ka muntu. Umugwi w'abahinga ba ONU bigenga utohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva muri 2015 washikirije icegeranyo cawo kuri uyu wa mbere wagiriza ubutegetsi bw'u Burundi ibyaha byinshi harimo ubwicanyi, ndengerabutungane n'inyuruzwa ry'abantu. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika icegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi Gaston Sindimwo, aremeza ko leta iriko iriga ukuntu imigenderanire n'ibindi bihugu harimo n'u Rwanda yonanugwa, ibindi byinshi kuri inama n'inkuru mugenzi wacu Eloge Wirikane zarabidushikiriza.
Muri nama ya 39 y'inama nkuru ya ONU ijeje watakaza na muntu, umugwi w'abahinga bigenga ujejwe amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mwaka w'2015 wahawe akaryo kuri uyu wa mbere ko kwerekana no gusigura icegeranyo heruka gusohora. Uwo mugwi wemeje ko bakora ivyaha mu Burundi rimwe na rimwe bakingirwa ikibaba na bamwe mu bategetsi, cyane cyane mu ihagarikwa ry'abantu hatizunzwe amategeko, ukubanyuruza hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane. Abagize uwo mugwi basigura ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bahohoterwa, kandi ko vyibonekeje cyane muri kamarampaka yabaye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, bakagira amakenga ko amatora yo mu 2020 ashobora gutuma ibintu biba nabi kurusha. Uwo muguvuga ko wihweje uko ubutungane bw'u Burundi bukora, sentare mpuza makungu mpana vyaha CPI ikwiye kubandanya igira amatohoza ku vyaha vy'agahomera bunwa bikorwa mu Burundi mu ntumbero yo kugwanya kudahana. Ubumwe bwa Buraya nabwo co kimwe n'ishirahamwe mpuza makungu rihanira hagati y'akakiremwa muntu Human Rights Watch basaba ko uwo mugwi wokongerwa ikiringo. Umuryango wa Buraya kandi umenyesha kutewe umutima uhagaze n'ukuntu ibintu bibandanya kunyuka mu vy'imibano n'ubutunzi, ugasaba ko injyane ziri mu Burundi zotorerwa umuti mu maguru masha. Kuri ubu Burundi bwagirizwa twashimye kumenya uko leta y'u Burundi bifata, maze tubibaza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Gaston Sindimwo abisigura mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika.
Ntizovuga ngo mu Burundi ngo nta muntu azogirwa nabi, nta muntu azopfungwa, nta muntu azokwiba, nta muntu azokwica. Ivyo twoba turiko turahuguza amwe tukubwiye Abarundi ati tugiye guhagarika ibintu byose by'ibibye ika. Naco gituma dushiraho ubutungane, inzego z'ubutungane zo guhana kugira ngo zihashe inkozi bibi. Mugabo muri rusange uno munsi leta iriyo bahiza gatya kazi na muntu muri byose. Mukuru w'igihugu ntasiba kubivuga, abari muri leta ntibasiba kubivuga. Uno munsi yabavuga nababuza icyo bavuga mugabo akavuga bakatwagiriza ibyibi cyangwa ibindi ubukene nabwo isaha yine mu Burundi gusa mugabo ubwire ko mu Burundi ni igihugu cyifashe kuko ni igihugu ubwambe twagize amatora ku mahera y'iwacu ni igihugu atana rimwe umushahara w'akozi ba leta bataraje gutora ku mabanki yawe n'ubwo rero yuko ntibovuga ngo byarunyutse n'uzo ngo hari imunsi kuko ibyari magira byaragira uyu n'umunsi ibintu bimwe biduga agashomeri leta ntizohakazi abarundi bose leta ntizohakazi ugwaruka gose
bwana sindimwe nemeza ko leta y'u Burundi yiteguriye kunagura imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe harimo n'u Rwanda
imigendanire yatosekaye hagati y'igihugu cyatukoroniza cy'ababirigi hagati y'u Rwanda ivyo navyo nibazo vya misi yose ahari abantu ha muruntu runtu u Rwanda n'igihugu kibanye urashobora gutora umugenzi ugatora mbere n'umwubakana mugabo umubanye kuba n'umubanye na mushyana Burundi n'u Rwanda bitegezwa kubana twitwa Barundi nabo bitwa Abanyarwanda kandi twubahana mu budasa bwacu ivyo ni vyifuzo vya leta yo kuva kiya yuko amakungu yose tugirana imigendanire myiza mugabo igihe bigoranye biba bigoranye twebwe tugira imigenderanire kugira ngo twubahane hanyuma ivyo Burundi bwemerera amategeko bironke hari n'igihe byashika aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi batukanira ku radio byaraheze biragenderanye n'ubwo rero nta mvura idahita nejo bizoba neza ibihugu bigenderanye atangorana
imbere yo kwizongorana zivanwaho cyegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu asanga mu myaka 3 iheze hashinzwe leta nshasha hari byinshi byo kwishimira
murayibuka tugitangura gutwara yuko hari ingorane nyinshi mu gihugu imana yakinze Burundi mbere amahoro umutekano bikaba byiganje mu gihugu cyose nabwo yuko mbere nabamwe bavuga yuko hari ho nyabwoko ubu basiye bamaramara babonye ingene Burundi twifashe mbere bakanatuvugira no mu makunguro na yuko ishuri Burundi yahindutse muri iyo myaka nyene twashoboye twebwe nyene kwitunganiza ibwizwa shingiro turagigisha turayitora mbere twitora ataburyo dusavye imfashanyo hanze mbere n'ubwa mbere mu Burundi aho amatora yabaye impunzi zaza hunze igihugu zigozatahu ivyo ni ibintu byo gushima twovuga yuko iyo myaka 3 imana yadufashije irahezagira Burundi yezagirana n'indongozi z'u Burundi
Inama ya 39 y'inama nkuru y'agatakazi na muntu yabonye izosozerwa ku 27 ku kwezi kw'9 ni naho azomenyekana ingingo zizoba zafatiwe u Burundi Leta ya Burundi yamaze kwiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga baoni ibagiriza ko bahengamye kandi bakoranye n'abansi b'igihugu Mundu guheze, inama shinga mateka na ngenguza mateka za rakoranye ziyamiriza ico cegeranyo zinasaba leta kwitwarira abo bahinga Eroje ulika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eroje kuri iyo nkuru. Mu Burundi abaremye bikawa babandanye kwidogera amatonorero bashoye ku mwimbu ko atari ko arabahemba muri kino gihe. Mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uno munsi wa kabiri urongoye runani rw'amashirahamwe y'abaremye bikawa hasaba inama yihuta yotorera umuti ico kibazo ni nkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Abarinyi b'ikawa bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira kubona batararonswa udufaranga twabo bamwe bavuga ko bataronse amafaranga yo kugura ibikoresho by'abanyeshure mu gihe bari biteze ihimba rya kabiri amasagahera mu nzira Hakizimana Jean d'Arc n'umurinyi w'ikawa wo mu ntara ya Kayanza ijwi rya Amerika ryamusanze kuri uno wa kabiri ku cicaro cya Senake murima w'isangi mu gisagara cya Bujumbura ari mu barira rukajana
gushika ubu rero twebwe mu Kayanza nta kindi tuzeye kubukiriro atari kawa ikawa niyo dukuramwo imfungurwa niyo dukuramwo imyambaro niyo dukuramwo byose byankenegwa ariko ubu rero kabaye akamara amaza gushika abarimyi bamwe bashavuye bati batubujije gutonora twahora twigurishiriza ibisogwa tukaronka yo dusumisha none ubu twishwe n'inzara batubujije kuzijabukana mu Rwanda twahora twironkera igiciro hakujya mu Rwanda none na nyantisha ntikize base kwiduha
igituma amashirahamwe y'amatonorero atarahemba ubwa kabiri abarimyi b'ikawa nuko amabanki yanse guhingurane ayo mashirahamwe Joseph Ntirabampa arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi bico giterwa avuga igituma ivyo vyabaye
Senake murima w'isangi ntaco itakoze kugira ngo ivyo bibazo bidadanuke ariko kugera kino gihe turabona neza yuko abamaze kwitabira ko kamo na masosiyete ashika 3 gusa nibo bamaze guhemba ihemba rigira kabiri muri kino gihe twategerezwa kuba turiko turasomera none turiko turarumanga amasosiyete y'abaguzi b'ikawa nk'amasogestare avuga yuko amabanki aliyo atabaronsa ingurane
ni kabiri na rimwe abarinyi bico giterwa njabukamazi ubu bafisa gashavu ko kutaronswa udufaranga twabo bakagiheba uno murinyi wikawa w'umuntara kayanza abifitiye gihamye
emwe na buryo hateye n'ingwara izumisha uyu mwaka bisigura yuko n'abazogira iryo shavu yuko ibyo biciro by'ikawa bitaborohereza kandi none nayo bakoreye batayaronse bashobora kubirandagura kuko bavuga ati nta kamaro bikibamari n'uyu mwaka ikawa barazisesagura cyane kuko bavuga bati ibi bihano badufatiye bituma twebwe tubona ko ikawa atacikitumari reka nyamyavutuze turayizana tuyibarunde ko ni mutaduhemba birabasha
ikindi abarinyi babandanya kwidogera n'amafaranga amajana atanu bitindica ntikize bahabwa ku kiro urongo runani rw'amashirahamwe y'abarinyi b'ikawa mu Burundi atanga isiguro ageranije n'ingene ikabigurwa mu bihugu bibanye
kwa barimye bikawa majana 5 menga ni make ikitwa matwa kivuze kandi ntitukivuga kubera ko tuvuga tuti sinkuru yimvaho mu nkuru yimvaho mu bisanzwe amafaranga majana 5 mu Burundi murazi yuko ubu atakinta kigura nahemba n'umukozi murazi ingene ikawa yurira indege ikawa yurira mato ikawa ishoka hanze igiciro naco kakigereranya nibihoke aba nibihoke bigeze ku majana 7 urumva ko tukiri nyuma tugeranije no mu bihugu bindi ibihugu bibanye za Kenya Tanzania bari ku gihumbi c'amarundi niyo bahemba umurimyi w'ikawa ku kiro kidatonoye urumva ko twebwe rero tukiri hasi ariyo nkiyumvira yuko ahanini byo babiva ko tutugurura cyane mu kurondera amasoko ku isi n'abaguzi batandukanye hanyuma ikindi naco nkiyumvira yuko nifaranga ryacu riri hasi nimvira ko geranije ni dollars ngende rivunjwa muri BRB bidashobora gutanga neza igiciro c'igihumbi ku murimyi nko kandi byo babiri
nayo ku kibazo c'abarinyi bikawa bo mu ntara Ngozi bavuga ko itonorero Sogestar Ngozi ribaheraniye kuva mu mwaka uheze Joseph Ntirabampa arongoye Senake murima w'isangi atanga ihumure nuko leta izo yarafashe mu minwe ico kibazo naho kiriko kirateba warongoye ugo runani rw'abarinyi atera kamo leta gutunganya inama yihuta yinayo yohuza aberwa n'igisata cikawa kugira ico kibazo cyo guhemba barinyi gitorerwa umuti Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Radijwe ya Amerika mu gihe bihugu bitari bike byo muri Afrika cyane cyane byo mu karere vyimirije kugirisha amatora harimo no Burundi mu mwaka w'2020 niki he abanyagihugu bo babiteze muri ayo matora cyo bakiruta ibyo babonye mu matora y'imbere yaho mukanya mwenzi wacu Fidel Yongabo yagiranye yaganiriye na Francis Rohero ayoboye ihuriro ry'ivyumviro Movement Orange atangura dondora bimwe mu bihugu vya Afrika vyimirije kugirisha amatora
Nyibaza ko nk'iyo dukurikirana kenshi amatora ingene agenda muri Afrika tuba tuvyumva ku maradiyo igihugu ca Tanzania kizogira amatora igihugu c'u Burundi ibihugu bya Benin ibihugu bya Gabon ibihugu bya Niger n'ibindi bitari bike uravye n'ibihugu bishika birenga 10 bizogira amatora muri ico gihe ndetse n'ibindi bya byagize mu mwaka uzanka mu 2019
no hafi yacu ngo muri Republika ya Rwanda Demokarasi ya Kongo na Afrika y'Epfo naho nyene
bazoyakora muri uno mwaka
na Afrika y'Epfo mu mwaka uza niki he witegereje aya matora yimirije abanyagihugu bo kwitega kuvyerekeye amatora umuntu aravye uko amatora atera agenda mu bihugu byo muri Afrika
Icyo tumaze twebwe kugerageza gutahura iki niki yago twagize haraheze imyaka irenga 12 usanga kenshi amareta ntategura ubutunzi bw'ibihugu usanga bama bariko bategura amatora amwe arahera bagaca bategura yandi ahanini rero ugasanga imigambwe ikira bipfa byinshi nize bavuga hakama ivyo bihe byo gutera ubwoba umenga amatora aje nk'icago mu bihugu bitandukanye abantu rero baba bari mu ngorane nyinshi ugasanga ntibashobora kumenya ibyo bo kwitega bakaba baramaze kuja mu kamenyero ko kwibaza bati mbega tuzorusimba canke ruzodusiga ibintu rero nk'ibyo bamamwe ugasanga ibyo bihe by'amatora aho kubihe by'umwizero ku bantu bose aho kubihe byo kugira bati tugira tumenye ubwenge bushasha bw'abipfuza kudutora usanga abantu bamama uruhagarara mu bwoba sibasakibo babona ibyo bihe birarenganye rero twebwe mu kugerageza kuganira tubatwigira tuti n'abantu bari bakwiye bonyene uno munsi uhinduka izuwo murindi w'ibiganirwa bonyene akaba aribo babishyira mu gaciro nk'akarorero usanga mu bihugu byacu byinshi abantu bamaze kubacana abanywanyi b'imigambi gusumba uko bari abanywanyi b'ibihugu byabo umengo akarangamutima k'umugambi kararengeye akarangamutima k'ibihugu byabo umuntu yita cyane umunyamugambi gusumba uko yita umwenegihugu arimwo ivyo rero bituma abo bantu batamenye ibyo bashobora gusaba abo bantu abo babatwara hama hariho icyo no kwita ubucuti bwo kwisembereza donc d'appartenance gusumba ko haba ubucuti bwo kugira uti naka wanyemereye iki wo kindonsa gute amahigwe abantu bagaheza bakayasangira kuko burya abantu ba mu gihugu baba basangiye imigambo cyangwa batayisangiye bose bipfuza kubaheza bipfuza kwiga mu mashuri meza bipfuza gusoma ku masoko amwe bipfuza kuko bakingirwa kumwe ibintu byinshi rusanga abanyagihugu babisangiye mugabe iyo maze gushira ubusumbane bwabo bahereye ku migambwe bica bibagora rwose ingene bazivanamo n'ibyo rero twe tuko turashaka ko abantu bashishoza mu mubiri wabo mu mutima wabo bakiyumvira cyane mbega twe dusaba ikimigambwe twebwe mu Burundi tumaze kumenya imigambwe itatu itwara haraheze imyaka irenga 50 umugambwe y'iprona n'umugambwe fodebo n'umugambwe sendedede mbega ku bantu nk'ubuzima bwabo bw'abarundi bitandukaniye he imwe n'ibyo bintu abantu bakagira bati mbega basaho barara ni bangahe abafise aho biga ni bangahe abafise aho bibuza ni bangahe heza ivyo bintu akaba ari abantu baja kuganira ntibasubire kuganira amadarapo ntibasubire kuganira amapermanence ntibasubire kubipfa twifuza rero twebwe gufasha abantu haveho ibyo barajyo mu kwama mu mutima dufise umutima uhagaze ngo matora arageze ahubwo ibyo bize bisimbugwe n'akanyamuneza ko kwibaza tuti hari icyiza turindiriye ejo na hirya y'ejo
none ikibazo kinini mukibona ku ruhande rw'abanyepolitike canke n'abanyagihugu batora nabo nyene barafise uruhara gushobora guhindura ibintu hamwe bokurikiza inyigisho baba bafise mu byerekeye politike kandi ntibafise izihagije muri Afrika
twebwe muri muzima orange uruhara runini turushira ku banyagihugu kuko burya abanyapolitike uko bameze bibana n'uko barezwe abanyapolitiki no musi dufise barafise igihe bavukiye ko bararezwe ingene rero bagiye barigishwa n'ibyo bacemo mu buzima bwabo nuko bameze kwipfuza igitangaza boguha ugatakikoze bari abana batagikoze bakiri bato uwo buri kurabarenganya ahubwo no musi twebwe tukeneye kwibaza tuti abo bakiri bato ni gute uno musi bokwiyumvira icyo bokora ejo cyiza bogikora gute mbuze bato uno musi je mvuga umuntu afite imyaka 16 iwacu mu Burundi mu 2000 azobaja gutora arafise uruhara runini nyarero cyane kuko arashobora kwitoza nawe canka gatora nizo rero mba nibaza nti nabo twebwe dufise ku ruhara runini nibo bafise icyo bohindura umuntu amaze gutwara imyaka 10-20 umuntu yabaye mu butegetsi mu magoverne mashika 20 wifuza kwejo yotwara ngo ahindure iki ni igiki cy'icyizere yogira uno munsi umuntu afise imyaka 70-80 atashoboye kukizana afise imyaka 25 nibaza ko kenshi biba bigoye ibintu nk'ibyo
murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Flori uratwumva
yego ndabumva cyane
watubwira amazina yose nahuri
nitwa Sevuke Gira Flori ndi Bujumbura mu Burundi
yego mufise akabazo canke intererano
bashaka guterera
yego
uyu munsi mu Burundi ndetse no muri Afrika turiko turegereza amatora aho tuzoja mu matora abarundi abeje amatora abanyafrika benshi bari mu bihugu bitandukanye baje mu matora ariko ikibazo abanyagihugu twari dukwiye kwibaza uyu munsi ni uko tugiye mu matora be abo tuzotora hari icyo batweretse bazotumarira aho rero nshaka kuvuga gusanga ibyo bamarira abantu ibyo bamarira abanyagihugu mu bihugu baherereyemo muri Afurika n'ibyo bihugu byose abantu bategereza kwibaza ati be ikibazo cy'ubutunzi abanyapolitike bakivuka kwibwa rero muri Afurika ingorane zifite ni uko kenshi abarundi cyangwa abanyafurika benshi batora cyane cyane bisunze ubwoko cyangwa intara bavamo rero navuga yuko MacDonald leadership hagati y'abatora n'abatorwa nta mvuga nti cyoshoboka yuko muri kazoza ejo mu Burundi dushora kuronka abanyepolitike by'ukuri batuganira ikerekeranye n'ibitumwa hakabaho isano hagati y'utora n'utorwa. Icyo kibazo abarundi benshi twadukwiye kwibaza ejo nitwamara gutora abaje gutwara mu 2022 hajye habe isano y'uwatoye n'uwatowe bivanye n'icyo ubikerekeranye. Iyo ntererano y'iwanje rero nashaka gutera akamo abarundi rwaruka uyu munsi aho dukiye mu bihugu byacu turimo muri Afurika ariko aratwumvira iki munsi twumve duti ejo ntihagire umuntu aza asubira kuduhendesha ko dusa cyangwa tudasa ahubwo atwereke icyo byo tumaze.
Murakoze. Tubise kandi Dani uratwumva?
Yego murabumva yakomeje amakuru.
Yego irindi zina aho muhamwaye muri?
Ni Dani Kinyomana rakiza nk'abandi mu ntara ya Murambya mu Burundi.
Icyumviro cyangwa ikibazo?
Reka mpere ku ntererano mu Burundi tugiye kuraba kuva kera kuva Burundi bukibaho hamukaraba igihe Burundi bwatora rwa Gasore byarabonekana neza yuko abarundi bipfuza kugira ngo haboneke independence hari mu mwaka wa gatatu abarundi batoye nyine bagatora ndadaye barabyarabonekana yuko abarundi bakeneye ihinduka mu byamoko yuko ata muntu n'umwe yo kumwe mu gutunganya igihugu umuhutu n'umututsi wese akaronka icategeze guterera mu gihugu. Hanyuma tugiye kuraba mu 2005 dutora Petro Nkurunziza twagomba yuko igisirikare gicangwa tukagomba abarundi bakagomba yuko atanwe yo kumwe mu byamoko kandi igisirikare ntikihezwe n'umuntu umwe. Ariko rero aho ibintu bitirigenda urabona yuko mengo ni bibazo byaheze mugabo bibandanye bigaruka byenye by'abazungu bikabandanye bigaruka umunyepolitika byitwaza hari muraje ibijyanye n'amoko bikabandanye bigaruka uburo muri 2020 abarundi ko kubaza tuti tugomba kugira ihinduka rimeze gute tugomba umunyepolitike ashira imbere guteza imbere umunyagihugu n'igihugu mu bijanye n'ubutunzi bego umunyepolitike yubande nago mashe mbaza uwo mutumire bega mubona yuko dushobora gutera imbere mu by'ubutunzi nta kuntu mubona yuko ibi bintu byakahise by'abazungu bavuga ari bo baducinyize ibi byamoko bitoshobora kugaruka mu gihe byo hava bizingamika iyo migambi umuntu yabashije kugira ateza imbere igihugu mu by'ubutunzi abarundi bose tukizera yuko twogoroye. Rero mu 2020 abarundi nibyo bahindura batse kandi abarundi sigeze batora imigambi ahubwo abarundi tubona yuko batoye kubera ishavu bagatora ishavu ariko rero ubwo twibaza yuko abarundi bariko barabona yuko twotora imigambi aho gutora moko cyangwa amashavu tugatora umuntu azoduteza imbere. Murakoze.
Murakoze mu mwishyura ye Francis.
Yabwa mbere yatanze intererano abagize ikibazo ni ikibazo je nanje no subiza kuri Dani. Dani uno munsi ushobora gusanga ari nk'umuntu akisi imyaka 30 n'irenga we abayumva umengo ivyo nivyo abaza kubanya politike natwe muri mu Orange twebwe twibaza ku munya politike arakaje umurundi wese ashoboye gutora ararekuriwe no kwitoza nico dushaka ko haba umurindi munini nya w'abantu bari ko barumva iyo bajana ibintu agize rera ati ubutunzi ico natwe tugifatire kuko muri programme yitwagiye turerekana mu bintu byose twerekana twebwe ntitwemera politike na gatoni ifatiye mu kirere politike ifatira ku bintu bishobora kuba bijanye n'ubutunzi canke imibano rero cyane cyane ufatiye kuri ibyo by'ubutunzi twebwe niho dufatira tugira tuti umuntu aba mu Burundi canke muri Afrika mu gihugu icyo ari cyo cyose adasobwa ushobora gusigurira abantu icyo yobamarira uno munsi adashobora kubiganira ngo abishitse kuki uwo muntu yipfuza ko aja kwitoza nize yaravuze Dani kenshi bica bifatira ku ishavu agenda agira ati banaka baratubabaje nje kwitoza kugira ngo tuzobakureho natwe tubababaze twebwe natwe twashaka ko uwo murindi w'abakiri bato ari buno munsi biyumvira bakagira bati ndega mu myaka 2 ninde ashobora muri twebwe kubikora mu myaka 5 mu myaka 10 iza icyo uzokorejo ubanze ugitegura uno munsi kugira wizogera aho ugishikiriza mu kanwa ushobore kukivuga kibe ijambo no kuvuga ko wacicaye ku mwanya munini uragitohoza urakiganira urakivuga kenshi rero ibyo twumva mu bantu aho baje kwitoza bavuga ibitutsi bakavuga ibintu by'ibisokoro bibabaza abantu nibyo baba bamaze umwanya munini bategura usanga mu makartier general y'imigambwe havuga ibitutsi hategurwa indirimbo zo gucyoriza abandi gusumba gutegura materie ibintu bitandukanye byo tuma abantu biyumvira bati ndega abigisha bagiye kubaho gute, ndega abadandaza bagiye kubaho gute, twobafasha iki, ndega imigambi nakayogira iki. Nivyo rero tumaze gushingira ko twibaza tuti imini buriburi aho tutashoboye kuba karorero, natwe uno munsi twiyumvira ingene ivyo bintu twobikora.
Rakoze mugenzi wacu Fidel Nyonga bakuri ico kiganiro yateramije nabo muri Mouvement Orange baganira ku bijanye n'amatora muri Afrika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio 5 i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka tubarariki mu banda y'umwumviriza radio Mukunda ijwi ya Amerika.